Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri ni genekerezo jya cyenda ruheshi n'umwaka 2026 nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye imwiriro cyangwa imbaramutse bivanye naho muherereye iri rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo bakazakubagizwe n'izingi nkuru zikurikira. Inama nkuru y'abasenyeri irarajwe ishinga n'ubukene bwugarije abanyagihugu amarabara yabomaguritse n'ikena ry'ibitoro rituma uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu rutagenda neza. Kuri uno wa kabigenekerezo rya cenda ruheshi umugambwe MSD urarumanije imyaka 17 utanguye gukora. François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe avuga ko batigeze boroherezwa imirimo n'ubutegetsi bwa CNDD FDD gasaba abarundi bose kuva hasi bakiyamiriza intwaro mbi y'umugambwe CNDD FDD. Runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'abigisha FNASEB rubona ko mu gihe yasigaye iminsi mike ngo igice ca gatatu c'umwaka w'ishure kirangire hakiri ibibazo bituma ibisata by'indero bitaka novera. Muri byo harimo kwibira ibibazo abanyeshure, gushurashuza abigeme, guhindura amanota no kudahemba abigisha. Ibyo bivugwa na Antoine Manuma arongoye FNASEB. Aya n'ayandi ni mukanya sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Inama nkuru y'abepiskopi iraraje ishinga n'ubuzima buguma buzimba nk'amabarabara yabomaguritse n'ibitoro bituma uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu. Iyo nama irababazwa kandi n'ubukene bw'ibiribwa buri mu banyagihugu. Iyo nama irababazwa kandi no kubona hari abanyororo bavundiye mu bushobo butandukanye kandi barejejwe n'ubutungane. Basaba abategetsi gutorera umuti ibyo bibazo byose. Tega amatwi Musenyeri Yoakimu ntawundereye arongoye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi.
Abepiskopi baravuze ko bababazwa no kubona ibintu rusange bimwe bimeze nabi canke bikenye nk'amabarabara menshi mu gihugu yononekaye benikena ry'igitoro bituma yihanahana ry'ibintu be no kwiyunguruza bigorana mbere bigaca bitera n'amasanganya menshi abantu bakahasiga ubuzima. Barababazwa kandi nuko n'ibindi bintu nkenerwa mu buzima bwa minsi yose biguma bigorana kuronka. Aho ni nk'imiti itaboneka mu mavuriro be n'imfungurwa ziguma zizimba. Ikindi bavuze kibabaza ni ukubona abarundi bashoboye kuramira no guteza imbere igihugu cy'amavukiro harimo urwaruka, abigisha, abaganga n'abandi baguma bagenda mu bindi bihugu kurondera ibyo babeshaho kubera ko urugero rw'imishahara ruri munsi cyane y'urw'igiciro cy'ibya nkenerwa mu buzima. Abepisopi baravuganye n'ukuntu bashima umwitwarariko wa leta wo guhimiriza isuku mu gihugu. Mugabo bakibaza niba kugusiga isima imbere y'amazu n'impango zose ziri ku ibarabara gutegetswe kutazohava gusongera isibe ku basanzwe badashoboye kwironsa ibya nkenerwa kubera iduga ry'ibiciro ry'iki gihe. Bakibaza kandi niba koko iryo sigwa ry'isima mu bisagara n'ibigwati hose hagati y'amazu n'ibarabara atangaruka mbiri zogira ku byerekeye ibidukikije. Abepisopi baraseruye n'amakenga bafise yuko ibikorwa bimwe bimwe bitunganywa ku munsi w'Imana bishobora kubuza abakristu babwirijwe kubijamwo kubahiriza ibwirizwa rya gatatu ry'Imana. Byongeye abepisopi baribaza niba ibishika hamwe hamwe byo gutangisha intererano y'umugambwe kanaka abatari abanywanyi bawo bitaba birushanya n'ingingo y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi itomora ku migambwe myinshi yemewe mu Burundi. Umuntu yobirabira ku ngingo ya 75 ibirizwa shingiro byo kwigenekerezo y'indwi ruheshi mwaka w'2018. Abepiskopi basozereye guhanahana ijambo ku bivugwa n'ibiriho mu gihugu, baserura amakenga n'umubabaro baterwa n'ibibi ziyongera ku byamaze kuvugwa. Ukumva hari abantu batorwa bapfuye hirya no hino, ntihamenyekana babishe cyangwa icyabishe. Benuko hariho abantu barangiza umunyororo baciriwe cyangwa bakezwa n'ubutungane ariko bakagumizwa mu munyororo.
Gambwe Meste, uriko uribuka kuri uno wa cenda ruheshi imyaka 17 umaze utanguye gukora, iyo myaka yose uwo mugambwe ngo ntiwigeze woroherezwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, kuko abanywanyi bawo batari bake barishwe, abatomowe ngo bahunge nabo barapfunzwe, bishikirizwa na François Nyamoya ni umunyamabanga w'umugambwe, aho asaba abarundi kuva hasi bakiyamiriza ubutegetsi bubi bwa CNDD FDD.
Umugambwe MSD wavutse bitoroshe, ntibatworohereje gose, kuko nawe duhimbaza imyaka 17 mu by'ukuri ni nka hafi 20 tuwushinze umugambwe, kuko twawushinze muri Kigarama 2007 ariko twemeregwa mu mwaka w'2009. Ahose rero twaragize ingorane nyinshi ntorinda kugarukako, mugabo ubuhoho byarunyutse rwose cyane, kuko ubuhoho benshi muri twebwe barafunzwe, abandi bari mu buhungiro, si benshi barishwe banataye ubuzima. Abarundi nabo nyine muri rusangi, naho atari abanywanyi b'umugambwe bw'abarundi muri rusangi, ubu nabo nyine bamerewe nabi cyane rwose. Ibihe rero byagoye rwose, sinurinda no kurondogora mvuga uko bimeze, ko n'abarundi bo nyine baravyibonera. Igihambaye gusa ni uko twese dukora tugakomeza urugamba tukarugumako kugira dushike ku ntambwe, kandi iyo ntambwe si yindi, ni uko iyo ntwaro tuyikura, kuko nta wundi muti. Umurundi wese ahari ubu nabo nyene basendede muri bo turazi kumene bimeze, intwaro nk'ihari mu Burundi, intwaro y'ubwicanyi, abantu ntibashobora kuvuga icyo yifuza, kandi no muri umugambwe CNDD FDD hariho burya benshi benshi cyane babona ko umugambwe wabahemukiye, kuko igihe bawujamwe si ibyo bibaza ko bizoba. Mugabo ntacyo wari bugire, nicyo gituma twebwe abo duhamagara ntiduhamagarira gusaba abanyamugambwe aba MSD, urugamba turimo n'urugamba rw'abarundi bose, kuko nicyo duharanira, ni ubutungane, ni igihugu cy'amahoro, ni igihugu kizira akarengane. Ibyo nabyo biraba abarundi bose, ntibiraba imigambwe. Nicyo gituma twebwe tuvuga tuti umwe wese canke mbamwe n'abandi bakore ibyo bashoboye kugira dushike kuri iyo ntambwe. Twese dukeneye, umuntu abivuze mu majambo make, dukeneye iki? Dukeneye gutaha. Abari mu Burundi nabo bakeneye kubaho mu mwidegembyo, kuko bameze nk'abafunzwe nabone bari mu munyororo mugawo mu gihugu cyabo, abandi turiko twangara turi hanze. Uwe twese twifuza gusubira mu gihugu cyacu.
Inzamba
Shirahamwe rihingura isukari sosimo rikwiye gutunganywa gushasha n'umutahe ukongerezwa kugira rishobore kunaguka hakubakwa rishasha, nk'uko abashingamateka baherutse kubishikiriza igihe umushikiranganji w'ibiga cya leta wewe yavuga ko hakenewe miliyoni zibiri hagati ya 15 na 20 z'amadolari kugira ngo iryo shirahamwe rinagugwe. Faustin Ndikumana arongoye Kaseme habona kandi ko iryo shirahamwe rikeneye no kuronswa abakozi b'abahinga babishoboye, bibaye ngombwa hakazanwa n'abavuye hanze. Kurikira Faustin Ndikumana.
Twe twibaza yuko bashatse kurinagura, baza yuko batokuva ngo kuba kirindi, ahubwo bafatira kuri ibyo nyine kuko rirafise potentiel ya active na potentiel rifise, ni ukuvuga uburambe rufise, experience nyine ibyo bari rifise, naye make mayo yifise buri byurira ubwa mbere, nuko iryo shyirahamwe ryose ubigwa mu cyo bitarusirukirasiyo bishobotse umutaho ukongerezwa abashobora umutahe bagashyiramo canke abakan bigakugwa cyane cyane mu muco. Hanyuma ikindi nuguca baraba ico bita maîtrise de charge no kuvuga kuraba yuko abantu maharaja mu mishahara bakoze bazabara barahabwa ubuzi ko biba bikemewe bakaravugira amahera nta niyo nonekari ubusa hari nivyo rero byo kurakugwanya intuzeyi bakaboko cyane hamwe baza barakontrola bagahana cyane ariko bara baranyinura itunga ry'iryo shirahamwe iyo plan de développement y'imyaka 10-20 yojana nuko yo bihari kugira abantu baze baraba niyo baja mu myaka iri imbere hanyuma mu bya management nuba abo mu burongozi hateza kuzamo abantu bishobe bahinga urarondera n'abahinga bo hanze muri icyo gihe nibwo bya iri Maurice nibwo byazobere mu bintu byo kuhingura isukari amashyira mahingura isukari ni menshi cyane bafite ubwo burambe kuzana umuhinga umwe aza kutwigira emezi aza kutwigira bakarangene bufasha cyangwa bakarangene bumuhakaza agafasha kuvyura nta nabo byo bitamye biba gihe umuntu atabishoboye umunyamahanga araza abaje nk'umukoza uramuhemba nta kuvyura iki hanyuma ikindi ni nuko leta rero yogerageza ibi by'amadovize ikabikura mu nzira kedi dirijansi leta guverinoma yose ama leta yose ikaza kurondera uburyo ku masoko y'amafaranga mu baparteneri icyo bita kredi dirijansi yamituma ishobora gutuma ibi byose tukugurira ibintu hanze mu gihe kibaye nk'icy'amezi atandatu cyangwa umwaka biva mu nzira kugira ibiritunganya ukundi kugira ibyo bitanguye gushorera hanze bimaze gukomera itangure ize kwishyuza mugabo amafaranga adashobora kubura ku rugero rumeze gutyo.
Makuru ajyanye n'indero naho mu gihe ariko araherahezwa umwaka w'ishuri w'2025/2026 runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FNACB rurerekana ibibazo bigihanze indero ku bana mbere no kubigisha. Antoine Manuma harongoye ubwo runani yavuga ko kwibira ibibazo abanyeshuri, gushurashuza abanyeshuri, guhindura amanota y'abanyeshuri ni bimwe mu bibazo bikuru bikuru biriko bisubiza inyuma kanovera k'indero n'inyigisho mu mashuri tumwumvirize.
Mu bice bibiri by'uyu mwaka w'ishuri bimaze kurangira haribonekeje inyifato zitabereye ku barezi bataye umurongo. Aho hagaragaye abigisha n'abayobozi bibira ibibazo abanyeshuri babo byaribonekeje ku mashuri amwe amwe ishuri rikuru ry'imyuga rya Bitare mu Rumonge, ishuri rikuru ryegukira komine ya Mugere ryo mu Ruziba, aho byakozwe n'abayobozi. Hari n'abigisha n'abayobozi bashurashuza abana bajejwe kurera, bikaba byaragaragaye ku ishuri rikuru ry'imyuga rya Rugombo ryegamiye komine Cibitoke. Hari n'abigisha bitangira abanota uko bishakiye canke bagahindura ayatanzwe na bagenzi babo mu mpisho. Ibyo byaragaragaye ku ishure shingiro rya Cibitoke ya kabiri muri komine Ntahangwa. Ariko rero urutonde si ubwo gusa, izo nyifato ziracyafuza cyane ishusho y'abarezi zigasubiza inyuma mbere n'akanovera k'indero n'inyigisho mu mashuri, kandi ziriko zirarandagata mu mashuri kuko abarongoye indero n'ubutungane ku ngero zitandukanye babifata minenegwe canke bagakingira ikibaba ababikoze. Abigisha nabo bakaba bantirumve ko ingingo zo gusubiza amashuri ku rutonde zofatwa amazi atararenga inkombe abo byagiye bagahanwa hakurikijwe amategeko, n'abarongozi bakingiye ikibaba ububisha bakabogozwa.
Antoine Manuma bandanya avuga ko no kudahemba abigisha navyo biri mu bituma indero itakanovera mu Burundi, kuko nabo baheza bakadende kwigwa ntibabe bagikora uko bikwiye. Agasaba ubushikiranganji bubijejwe guhagurukira kino kibazo kigatorerwa umuti Burundi n'ubunyenye dusubire tumutege amatwi.
Umwaka w'ishure ugire urangire, bamwe mubigisha baronkejwe akazi mu ntango zawo batararonswa agashahara ka mbere, inyuma y'amezi munani bakora badahembwa baracitse inkokora kubera batashobora kwikenura. Dusaba ubushikiranganje bubijejwe cyane cyane ubw'abakozi ba leta n'ubw'ikigega cya leta gukora iko bashoboye kose kugira icyo kibazo kive mu nzira. Hanyuma iby'iyo mishahara biherane n'umwaka w'ubutunzi ugiye kurangirana n'ukwezi kwa gatandatu, kuko turazi neza yuko amahera y'iyo mishahara yari yarategekanijwe mu mahera azokoreshwa uyu mwaka mu makomine amwamwe. Nkamubwira mu ntara ya Bujumbura hari imyidogo y'abigisha babakorera bushake kubera ko baronswa agashiruka bute bagenewe nabi nabi, kandi ababyeyi b'abanyeshure bama bariko barahimirizwa gutanga intererano. Bamwe mu bayobozi b'amashure usanga banyuruza canke bakigurana amahera atanzwe, bituma umutima mubi abakorera bushake bari basanganywe kubera badahembwa wiyongera, bigakaruka ku banyeshure rimwe na rimwe bakagomba kugumya amanota yabo. Ivyo bibaye mu mpera z'umwaka byotuma uhera bigoranye ku neza y'abana mu makomine biraba abo biraba mu ntwaro bokura mu nzira ico kibazo hakiri kare. Urunani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi SENASEB twipfuza ko umwaka w'ishure turimwo urangira neza, tugasaba ko bamwe n'abandi bakora ibyo bajejwe neza kugire ingorane zaranze ibice biheze ntizigaruke.
Ninungaha duce dusozera ano makuru. Nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi, ngashimira n'abagenzanje umwe wese ubiti ciwe bafashe kubaturukaniriza. Mugire aho muba mubahwe, mubanye mu vyanyu na gahwana.